Iri ni Ijwi ry'Amerika. Inshuti zacu, ndabaramukije, mwaramutse neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Ugwego gwacu ari ugwego kwagateka kazi na muntu abanyagihugu abanyafrika badashoboye kushikira haba hari bigoranye.
Uyu ni Gerard Niyongeko, umucamanza mu rukiko rw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, avuga ku kamaro k'uru rukiko mu birebana n'uburenganzira bwa muntu. Ni mukanya mu makuru. Turahera ku yo hirya no hino nk'uko mwateguriwe kandi muyagezwaho na Rosine Munezero.
Mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika, makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri uyu mwaka w'2016 impunzi zishika ku 18,000 zituruka mu gihugu cya Somalia zaratahutse mu gisagara cya Kismayo. Ishyirahamwe ryigenga American Refugees Council rigerageza gufasha abo batahutse mu kubaronsa inyigisho z'imyuga zibafasha gusubira mu buzima bwabo bwa misi yose. Ni mu gihe abatari bake bafise ibibazo byo kuronka aho baba, ibyo bafungura, ubuvuzi canke ubuzi. ARC ifatikanije na leta ya Somalia bamenyesha ko bagerageza kwigiza kurugwaruka kugira ntiruje mu migwi itandukanye y'abagwanyi isanzwe ikorera muri ico gihugu. Abenshi muri izo mpunzi bakaba batanguye gutahuka igihe leta ya Kenya itangarije umugambi wo kugarika ambi y'impunzi y'Dadaab ryari risanzwemo impunzi zishika ku 300,000, abenshi baturuka muri Somalia. Donald Trump aheruka gutorwa ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'imyaka iri imbere, amenyesha ko ariko ararekura imwe mu migambi yari yashikirije mu gihe cy'imyamamazo. Mu kiganiro yahaye abanditsi b'ikinyamakuru New York Times kuri uyu wa kabiri, Trump yashikirije ko imwe muri iyo migambi atazorangura harimwo uwo guta mu mvuto Hillary Clinton bahiganwa. Trump amenyesha ko yibaza ko vyohava bica igihugu mu migwi kandi we yifuza gushira inguvu mu biteza imbere igihugu. Ikindi Trump yashikirije n'umugambi wo gukura Amerika mu masezerano y'i Paris ajanye n'ihindagurika ry'ikirere. Ni mu gihe Trump yari yashikirije ko Ubushinwa bufise uruhara rukomeye muri iryo hindagurika ry'ikirere, yamara ko akiriko aravyihweza kubijanye n'ubutunzi bwiwe ko atazohava abuvanga n'ivyo arangura mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Donald Trump amenyesha ko ashobora kurangura ivyo bikorwa vyose atantambamye, yamara noneho ko ariko arasabikanya ivyo afise n'abana biwe. Mwomenya ko Donald Trump yatowe azotangura amabanga yiwe bwite nk'umukuru w'igihugu itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza w'2017. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagurukiye abanywanyi ba leta ya Kiislamu bagize uruhara rukomeye mu bitero bitandukanye vyabaye mu bihugu vy'Ubufaransa n'Ububirigi. Kuri uyu wa kabiri, ubushikiranganji bwa leta bwafatiye ibihano uwitwa Abdelilah Himic, umufaransa aturuka mu gihugu ca Maroc akekwa kuba yaba muri Siriya. Himic aregwa kandi kuba yarashinze umugwi w'abantu bashika ku 300 baturuka hanze y'Uburayi bari basanzwe bakorera mu bihugu vya Iraki, Siriya hamwe n'ibindi bihugu. Ubushikiranganji bwa leta bumenyesha ko Himic yarafise uruhara rukomeye mu gitero cabaye Paris mu Faransa, igitero cahitanye abantu bashika ku 130, n'ikindi cabaye i Buruseli mu Bubiligi mu kwezi kwa gatatu ku mwaka w'2016 cahitanye abashika kuri 32. Kuri uyu wa kabiri, ubushikiranganji bwa leta ya Amerika bukaba kandi bwafatiye ibihano abandi bategetsi babiri ba leta ya Kiislamu mu kugara ububiko bw'amafaranga yabo hasanzwe ari hano muri Amerika. Abategetsi ba Amerika bamenyesha ko ico ari kimwe mu bikorwa byo kugwanya umugwi wa leta ya Kiislamu. President Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya aragabisha ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya ko ubu Turkiya yiteguye kwibako bivuye ko igihe imaze irindiriye kwemererwa kwinjira muri iryo shyirahamwe kibaye kirekire. Ibyo President Erdogan yabishikirije mu gihe muri Turkiya hari ibibazo bijyanye n'ibihano byakurikiye igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi cyabaye mu kwezi kw'indwi. bamwe mu bari bari muri iyo shira hamwe bavuga ko horungi ku butumwa bukomeye muri Turkiya bwo guhagarika iyo ngendo inama nshinga mateka y'ibihugu vya Burayi itegekanya gutunganya amatora kuri uyu wa kane kuri ico kibazo ababikurikiranira hafi bamenyesha ko naho ayo matora arayo kubaririkiza ikigaragara ruko arayo kuzohagarika ico gikorwa kandi ko ukuba muri iyo shira hamwe kwa Turkiya biri kwizina gusa ni mu gihe president Erdogan wa Turkiya yari yasavye mu kwezi guheze ko ibihugu vya Buraya vyofata ingingo kugira ico kibazo kive mu nzira president Erdogan yabwiye abamenyesha makuru kuri uyu w'Imana ko ari hamwe Turkiya itinjiye mu ishira hamwe y'ibihugu vya Buraya itekanya kuca yinjira mu ishira hamwe rya Shanghai risanzwe rihurikiye mu bihugu vy'u Burusiya ubushinwa Asia yo hagati n'ibindi Ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze za Amerika bimenyesha ko umwe mu bategetsi b'umugwi w'iterabwoba Al-Qaeda sanswe afitanye imigenderanire n'imigwi y'iterabwoba ikorera mu bumanuko bushira uburengero bwa Asia yaguye mu gitero c'indege ca Amerika cabaye mu ndwi heze Peter Cook umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu yatangaje ko Abu Afghan Al-Masri yaguye mu gitero cabaye ku itariki 18 z'ukwa 11 hafi y'igisagara cha Sarmada kiri ku birometero 50 mu burengero bwa Aleppo umugujejwa gatya kazina muntu kurikiranira hafi bibera muri Syria uvuga ko abasirikare ba Syria bari kumwe n'abasanzwe babafasha b'u Rusiya hamwe n'abashit babandanye bitero mu makartie abamwo abatavuga rumwe na leta uwo mugwi uvuga kandi ko kuva mu ndwi heze abashika kwijana na 43 bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero nayo 19 muri bo akaba arabana Igihugu cha Kamerun chongeye kugurura umupaka waco gihana na Nigeria inyuma y'imyaka 3 wari ugawe bivuye ku bikogwa by'ubwikanyi byategwa n'umuhari w'iterabwoba Boko Haram Kamerun gitangaza ko nawo cafashe iyo ngingo ibitero bya Boko Haram byagabanutse muri iyi myaka 2
Aya yara makuru yo hirya no hino muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda ejo ubushinjacyaha bwagejeje bwa mbere mu rukiko Jean-Baptiste Mugimba na Jean-Claude Yamuremye bwabasabiye gufungwa iminsi 30 by'agateganyo mu gihe bugikomeza amaperereza bombi baregwa ibyaha bya genocide baherutse koherezwa mu Rwanda n'igihugu cy'u Buholandi Asumta Kaboyi araduha inkuru irambuye
Abaregwa Jean-Baptiste Mugimba na Jean-Claude Yamuremye bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga mu mujyi wa Kigali mu masaha 8 n'igice zo kuri wa kabiri ubushinjacyaha bwa Leta y'u Rwanda busaba ko babafunzwe iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje bwana Mugimba wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CDR yanakoraga muri banki nkuru y'igihugu mu gihe cya genocide ubushinjacyaha buvuga ko aho yari atuye mu cyahoze ari secteur ya Nyakabanda mu mujyi wa Kigali yatumije inama mu gihe cya genocide inama ifatirwamo imyanzuro yo kwica abatutsi ubushinjacyaha kandi busobanura ko Mugimba yakwirakwije intwaro zarimbuye abatutsi mu cyahoze ari secteur ya Nyakabanda bushingiye ku byo bwita ko byemejwe n'abatangabuhamya ubushinjacyaha bwabwira ukiko ko Mugimba yajyaga mu bitero byicaga abatutsi kandi ko yajyaga kuri bariyeri bicirwagaho ari kumwe n'intera hamwe ndetse n'abayoboke b'ishyaka rya CDR ubushinjacyaha bw'u Rwanda bunavuga ko Mugimba yari umunyamigabane muri radio ETRM kandi ko yifashishaga iyi radio yigishaga urwango hagati y'abahutu n'abatutsi Ubushinjacyaha buvuga ko bifashishije abatangabuhamya barimo ari Conseil wa Nyakabanda Nyimanzi Gregoire umunyamakuru RTL mu Valerie Bemeriki bashinja Mugimba ibyaha binyuranye yakoreye mu cyahoze ari secteur ya Nyakabanda bityo ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwashingira kuri izi mpamvu zikomeye rukemeza ko Mugimba yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe bugikomeza iperereza urukiko rwahaye Jean-Baptiste Mugimba umwanya wo kwisobanura neza ibyaregwa Uregwa avuga ko ibyashinjwa byose atabyemera ndetse sa umucamanza ko abantu bicaye bakamuhimbira ibyaha bakwiye gukurikiranwa bagahanwa by'intangarugero bwana Mugimba wakuwe mu Buholandi avuga ko genocide itangiye yahungiye mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi ari naho avuka tariki ya 12 z'ukwezi kwa kane yasobanuye ko ibyaregwa ko yaba yarakoreye mu mujyi wa Kigali atari byo kuko atarahari yabwira ukiko ko atumva impamvu ari gucya cyo kuba mu ishyaka rya CDR ndetse no kuba yaraguze imigabane mu kigo cy'ubucuruzi cya RTLM yagize ati ndumva nta hantu na hamwe ku isi bahana icyaha cyo kujya mu ishyaka ndetse no kujya mu makompanyi y'ubucuruzi ashingiye ku bisobanuro bye yasabye urukiko ko rwamurekura akabasha gushaka abatanga bahamye bamushinjura. Umuntu wa kabiri wahamagajwe n'urukiko kuri wa kabiri ni Jean Claude Yamuremyi w'imyaka 41 na wakurikiranwe ibyaha bya genocide. Ubushinjacyaha bwe buvuga ko yakoreye genocide mu ishuri rya Eto riri ku Kicukiro ndetse akica abatutsi bari barokotse ubwicanyi bwa Kicukiro bagahungira ku musozi wa Nyanza. Ubushinjacyaha bumurega no kujya mu bitero byahigaga abatutsi ndetse no gupakira abatutsi mu modoka bakajyanwa kuri iryo shuri rya Eto Kicukiro aho baje kwicirwa. Ubushinjacyaha bwanavuze ko Yamuremyi yanagize uruhare mu kwicira Nyirarume bwagaragaje ko ibyo rushinji Yamuremyi byashimangiwe n'abatangabuhamya. Nta byinshi Yamuremyi yabwira urukiko usibye ko yagaragaje ko abamushinja genocide bamushinyagurira kuko genocide igitangira umuryango wari we wishwe ku ikubitiro. Yabwiye umucamanza ko kwa sekuru bahisha abantu batabarika itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 94 yavuze ko igihe cyo kuburana n'ikigera azereka urukiko abantu bemeza neza uko yabayeho mu gihe cya genocide. Yongeyeho ko amaze imyaka 22 asaba Imana ngo atazahahamuka ku byo yabonye muri genocide byamubabaje. Aba bagabo ko ari babiri baregwa ibyaha bigera kuri 7 buri wese birimo icyaha cya genocide, kugira uruhare muri genocide, ubugambanyi bwo gukora genocide, ubwicanyi no kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyoko muntu no gushishikariza abantu gukora genocide. Bwana Yamuremyi yavuze tariki ya 14 Ukuboza 75 mu cyahoze ari sekiteri ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali, naho Bwana Mugimba yavutse ku itariki ya 25 Ukwakira 59 mu cyahoze ari komine Mutura muri prefekture ya Gisenyi. Muri 1994 Mugimba yabaga mu Nyakabanda mu mujyi wa Kigali. Aba bagabo babiri bagaragaye mu rukiko bari kumwe n'abunganizi babo mu by'amategeko n'indorerezi mu rubanza zoherejwe n'Ubuholandi. Urukiko rurafata umwanzuro warwo kuri uyu wa gatatu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Arusha muri Tanzania ejo hashojwe umwiherero w'iminsi ibiri waruhuje abahanga mpuzamahanga bakorana n'urukiko rw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe rushinzwe uburenganzira bwa muntu n'ubwa rubanda. Barasaba ibihugu bya Afrika kuguma mu rukiko mpana bya mpuzamahanga ruhoraho ICC mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Pierre Claver niyo nkuru ari ku cyicaro cy'urukiko rwa Afrika Arusha aratugezaho iyi nkuru.
Inyuma y'umwiherero w'iminsi ibiri wa sentare ya Afrika ijiriwe agateka kazina muntu, abari muri wo bavuga ko batewe amakenga n'ingingo y'ibihugu bitandukanye bya Afrika biriko birakurikirana mu kwikura muri sentare mpuzamakungu zitandukanye nka sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Mu ngingo zafashwe harimo gusaba ibihugu bya Afrika kugira ngo iyo ngendo ntibayifate ngo bikure muri sentare ya Afrika ijiriwe agateka kazina muntu. Gerard Niyongeko yatwaye sentare imyaka 4 abona ko ibihugu bya Afrika hamwe byo yivamwo ko barwohonyanga agateka kazina muntu.
Byo rero birashoboka kuba kandi ibihugu birabifite uburenganzira. Nk'iyo sentare nibyo bihugu byashize. Igihe byashiraho byari bifite intumbero ico bikurikirana. Urumva rero twe turagerageza gusiguraho dushika yuko bitoba byiza dufatiye nk'akarorero kuri sentare yacu. Yuko hari bihugu bitangura kuva mu masezerano yashizeho kuko ntibijanye n'intumbero bubari byo byari bifise igihe byayishinga. Twibutsa yuko nk'iyo ntumbero itoba ari nziza yoba iriko irasubiza inyuma iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. No muri ibyo bihugu 30 mvuze ibyemereye abanyagihugu gushobora gushikira urugwego rwacu bakitwa ni bihugu 8 gusa. Urugwego rwacu ari urugwego rw'agateka kazi na muntu, abanyagihugu abanyafrika badashoboye kurushikira haba hari bigoranye. Ikindi cya gatatu nuko urugwego ntiruramenyekana cyane n'abanyafrika abanyagihugu bari muri ibyo bihugu bishobora gushikira hariho benshi batabizi ibyo rero nabyo nyene tuzoheza turabe ingene tubandanya tumenyekanisha urwego rwacu
niyunge ko asanzwe ari umucamanza w'iyo sentare avuga ko uwo mwiherero washitse no kungendo ngendegwa ko zo kubandanya kugira ngo abanyafrika agateka kabo gakingigwe haba mu bya politike mu gushikira ubutungane hame no mu gushikiriza ivyiyumviro
nk'ivyerekeye uburenganzira bw'umunyagihugu wese kuje mu matora yaba mu mugambwe ataba mu mugambwe kanaka nk'ivyerekeye uburenganzira ugushikiriza icyo umuntu yiyumvira nk'ivyerekeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu bw'ukumvirizwa n'umucamanza mu buryo bw'ubutungane igihe ariko arakurikirana n'ivyerekeye mbere inzego zishinzwe amatora uburyo zotegerezwa kuba zitunganijwe kugira ntizigire aho zegamira
izo ngingo zose zizoca zihabwa inama y'abakuru b'ibihugu kandi abari muri inama bizeye ko abakuru b'ibihugu bazozishigikira
tuzoheza dushikirize icegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu tukizera rero yuko bazoheza bakabyihweza bakabishigikira harimwo nico cuko ibihugu byinshi byokwemerera abanyagihugu gushikira sentare
abaserukira inzego zitandukanye zo kwisi zijejwe agateka kazina muntu abo muri sentare za Amerika ni Buraya zijejwe agateka kazina muntu abo mu gisata cha ONU kijejwe agateka kazina muntu abo muri sentare moza makungu mpanavyaha abo mu sentare ya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'uburengero hamwe n'abandi bahinga bari muri uwo mwiherero biyemeje gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo agateka kazina muntu muri Afrika gatezwe imbere Pye Clavine Nkuru yarusha ku bwiju rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ubwiju rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nkuko musanzwe mubimenyere kuri isaha ni ikiganiro Amerikana. Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aracyashaka abazamufasha gutegeka igihugu. Aratunganya neza kandi uburyo azashyira mu bikorwa imigambi rubanda yamutoreye. Ese azayisoza uko abishaka? Bizaterwa n'uko azakorana n'Inteko Ishinga Amategeko mu rwego rw'ihame ryo kugenzurana kw'inzego mu mikorere. Iri hame ryanditse mu Itegeko Nshinga rigamije kubuza umuntu cyangwa urwego rw'ubutegetsi runaka kwikubira ubutegetsi no kubukoresha uko ashaka. Itegeko Nshinga rigabagabanya ububasha mu nzego z'ubutegetsi ku buryo nta na rumwe rusumba urundi kandi zikuzuzanya. Urugero, Perezida w'igihugu afite ububasha bwo kuburizamo itegeko ryemejwe n'Inteko Ishinga Amategeko. Nibyo bita veto. Inteko nayo ifite ububasha bwo kuburizamo veto y'umukuru w'igihugu byemejwe na 2/3 by'abagize imitwe yayo yombi. Perezida ashyiraho abagomba gukorana nawe. Tuvuge ba minisitiri, ba ambasaderi, abayobozi b'ibigo bya leta bikomeye, ab'inzego za gisirikari n'abandi. Bose bagomba kubanza kwemezwa na Sena. Hari igihe Sena yanga bamwe na bamwe bigatuma Perezida ashaka abandi. Ikindi, Inteko Ishinga Amategeko niyigena ingengo y'imari ya leta n'uburyo ikoreshwa. Hari igihe yima amafaranga urwego nyubahiriza tegeko ruyobowe na Perezida w'igihugu. Mwagiye mwumva tuvuge nk'igihe na leta ubwayo yagiye ifunga imirimo yayo yose inteko ishinga amategeko yanze gutanga amafaranga kubera impamvu zinyuranye batemeranwaho na perezida. Akenshi na kenshi nk'uko amateka abyerekana, perezida mushya agira ingufu cyane cyane mu ntangiriro za manda ye, by'umwihariko iyo agize amahirwe ishyaka rye rikaba ryiganje mu nteko ishinga amategeko. Trump afite aya mahirwe. Muri iyi myaka ibiri ya mbere ya manda ye izatangira ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere gutaha, ishyaka rye ry'abarepublikani rizaba rigenzura imitwe yombi y'inteko. Nyamara rero, umukuru w'itsinda ry'abasenateri b'abarepublikani, Mitch McConnell, mu kiganiro aherutse kugirana n'abanyamakuru, yagize ati buri gihe abegukanye insinzi mu matora bahora bibeshya ko rubanda ibahaye ububasha busesuye. Ibi bishimangirwa n'inyigo yakozwe n'ikinyamakuru Washington Post gifatanije na kaminuza George Mason. Ibi bipimo bivuga ko abaturage 29% aribo bonyine bemeza ko Trump afite ububasha n'uburenganzira busesuye bwo gushyira mu bikorwa imigambi ye, bihabanye cyane na 50% babyemezaga kuri President Barack Obama akimara gutorwa bwa mbere mu 2008. Bivuze ko inteko ishinga amategeko ikurikiza kenshi na kenshi ibyo rubanda bashaka. Ibyo ari byo byose, ihame ryo kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi kenshi na kenshi rigenda neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amateka abyerekana. Yego, hari igihe perezida w'igihugu n'inteko ishinga amategeko bashwana ku birebana na veto, cyangwa se abakozi bo mu nzego zo hejuru inteko ishinga amategeko yagiye yanga, ariko byabaye gake cyane ku buryo inzego zikorana neza mu nyungu za rubanda. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane. Inshuti zacu, ubu noneho ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hari ibintu biteye amakenga bigenda byibonekeza ku bijyanye n'amabakorerwa abamenyeshamakuru ku isi. Igitigiri cy'abamenyeshamakuru batari bake bagenda bakorerwa amabi n'imigwi y'intagondwa. Ivyo bivugwa na Mario Crifo, umuvugizi mu biro vyerekeye demokarasi agateka ka muntu mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga. Imigwi nka Daesh muri Iraq na Siria, imigwi y'intagondwa zo muri Libya, Al-Shabab muri Somalia na Boko Haram muri Nigeria igenda igira ibitero bikomeye ku bamenyeshamakuru baba bariko bagerageza gushira habona ukuri ku mabi akogwa ku isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka k'abamenyeshamakuru CPJ mu mfunyafunye Gifaransa rigereranya ko ibice 40% by'amabi akorerwa abamenyeshamakuru bikogwa n'imigwi nk'iyo n'abayishigikiye. Umwe mu baheruka kwicwa ni Jawdat Raba, yari yaranyirujwe mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'2015 n'abagwanyi ba Daesh muri Siria, aho yakubagugwa ahava aricwa. Amasanamu y'uburyo yishwe yashizwe ku mbuga zitandukanye aho isi yose yashoboye kubibona. Yari umumenyeshamakuru w'ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri Siria, akaba yiriko arakora ku cegeranyo cerekana amabi yakorwa na leta ya Siria hamwe n'abagwanyi ba Daesh. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2016, uwitwa Salad Osman yaragizwe ko igitero araraswa muri Somalia. Yari umwe mu bamenyeshamakuru ba radio na televiziyo ya leta ya Somalia i Mogadishu, aho yagerageje guha ijambo abanyesomalia basaba ko ubwicanyi buhagarara. Perezida Barack Obama yavuze ko isi iba nziza iyo ivyumviro n'itangazamakuru bihawe uburenganzira bwo gukorera mu mwidegemvyo. Mu ntumbero yo kubishika ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguje umugambi werekeye ugukomeza uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro, dubbed safe, ni umugambi utanga imyimenyerezo mu rwego rwo gucungera umutekano ku bamenyeshamakuru bakoresha imbuga ngurukana bumenyi n'umutekano wabo muri rusange. Ivyo bigakorerwa ku biro bitandukanye mu turere, aho bamenyeshamakuru bashobora gufashwa gukora akazi kabo bakirinda insanganya. Ikindi nuko buri mwaka ubushikiranganje bwa Amerika bujijwe imigenderanire n'amahanga utegura isekeza ryo kwigisha ibijanye no bumenyesha makuru bukorera mu mwidegemvyo. Muri iryo sekeza barashikiriza makuru y'abamenyesha makuru bashizwe mu munyororo mu bice bitandukanye by'isi bagasaba yo leta yabafashe kubarekura. Leta zunze ubumwe za Amerika igiye kubandanya kugwanya ukudahana kw'ivyaha bigirwa kubari mu mwuga w'abamenyesha makuru. Suko ari igikorwa ciza mu gukingira gateka k'abamenyesha makuru n'imiryango yabo gusa ni igikorwa kiri ngombwa mu ntumbero yo gukingira ubumenyesha makuru bukorera mu mwidegemvyo.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 impunzi zishika ku 18,000 zituruka mu gihugu cya Somalia zaratahutse mu gisagara cya Kismayo. Ishyirahamwe ryigenga American Refugee Council rigaragaza gufasha abo batahutse mu kubaronsa inyigisho z'imyuga zibafasha gusubira mu buzima bwabo bwa misi yose. Ni mu gihe abatari bake bafise ibibazo byo kuronka aho baba, ibyo bafungura, ubuvuzi canke ubuzi. Donald Trump aheruka gutorwa ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'imyaka iri imbere amenyesha ko ariko ararekura imwe mu migambi yari yashikirije mu gihe cy'imyamamazo. Mu kiganiro yahaye abanditsi b'ikinyamakuru New York Times kuri uyu wa kabiri, Trump yashikirije ko imwe muri iyo migambi atazorangura harimo guta mu mvuto Hillary Clinton bahiganwa. Trump amenyesha ko yibaza ko byohava bica igihugu mu migwi kandi we yifuza gushira ingufu mu biteza imbere igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagurukiye abanywanyi ba leta ya Kiisilamu bagize uruhara rukomeye mu bitero bitandukanye byabaye mu bihugu by'Ubufaransa n'Ububiligi. Kuri wa kabiri, ubushikiranganje bwa leta bwafatiye ibihano uwitwa Abdelilah Himich, umufaransa aturuka mu gihugu cya Maroc akekwa kuba yaba muri Siriya. Himich aregwa kandi kuba yarashinze umugwi w'abantu bashika ku 300 baturuka hanze y'Uburayi bari basanzwe bakorera mu bihugu vya Iraq, Siriya n'ahandi. Prezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya aragabisha ibishirahamwe ry'ubumwe bw'ihugu vya Buraya ko ubu Turkiya yiteguye kwibako bivuye ko igihe imaze irindiriye kwemererwa kwinjira muri iryo shirahamwe kibaye kirekire. Ibyo Prezida Erdogan yabishikirije mu gihe muri Turkiya hari ibibazo bijanye n'ibihano byakurikiye igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi cyabaye mu kwezi kw'indwi. Bamwe mu bari muri iryo shyirahamwe bavuga ko horungikwa ubutumwa bukomeye muri Turkiya bwo guhagarika iyo ngendo. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimenyesha ko umwe mu bategetsi w'umugwi w'iterabwo ba Al-Qaeda asanzwe afitaniye imigenderanire n'imigwi y'iterabwo bikorera mu bumanuko bushyira uburengero bwa Aziya yaguye mu gitero c'indege za Amerika cabaye mu ndwi iheze. Peter Cook, umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu, yatangaje ko Abu Afghan al-Masri yaguye mu gitero cabaye itariki 18 z'11 hafi y'igisagara cya Sarmada kiri ku birometero 50 mu burengero bwa Aleppo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.